i Radio Hijwi d'Amèrica. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 ijana kane ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio n'ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuganira n'abatumire bacu ku byerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi, hagati umushikiranganji yawurongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo nama umushikiranganji yajejwe intwari hagati yarateye akamo abanyamigambwe kabasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutsimbataza amahoro no kubaka igihugu. Ikibazo cyo kutihanganiranira mu banyapolitike cyaragaruswe ko cyane. Twatumiye rero mu kiganiro abashyirantahe bari mu Burundi bakurikiranira hafi politiki kugira ngo bagire icyo bashyikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe. Twakwibutsa ko inama nk'iyo atari iya mbere. Uyu munsi rero twatumiye Zeno Nimubona, umukuru mugambwe Parena Imbogora Burundi. Mwiriwe neza Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye cyane.
Turi kumwe kandi na Apolinaire Nishire imbere, akaba nawe nyene ari mu Burundi. Mwiriwe neza Apolinaire Nishire imbere.
Mwiriwe neza nyakuba mumesha makuru. Yego murakoze.
Turi kumwe kandi na Surprise Nkurikiye wo mwishyira mwe on Europe. Mwiriwe neza Surprise Nkurikiye.
Mwiriwe neza umenyesha makuru.
Muraho namwe ahi Bujumbura.
Yego turaho twashimiye Imana.
Yego mereka dutangure kuri mwebwe mutwidondore imbere ko dutangura ikiganiro mushya na Surprise Nkurikiye.
Kite Nkurikiye kaba ndi muhuza bikorwa n'ishyirahamwe on Europe Burundi, ishyirahamwe ishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni byiza cyane rwose. Reka tuhe n'akanya umushikirantahe Zeno Nimubona.
Zeno Nimubona ndongoye umugambo w'Imbogora Burundi pare.
Ni byiza cyane rwose. Apolinaire Nishimbe.
Ego nanje ni Apolinaire Nishimbe yonko mweje kubivuga nkabandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable ISED, aba kandi ndumuhinga mu bijyanye no gutumatumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique, hamwe n'umuhinga mu byerekeye icyo bita justice fiscale et sociale.
Ni byiza cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzingi w'icyo kiganiro, nashaka ubwa mbere na mbere dutange twumvirize umushyanje w'Urundi ajejwe intwari hagati n'umutekano ndira kuca Gervais ku kamwe yateye imigambi. Reka tumutege amatwi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu hose igiye kuba ingendo ya mizi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko vyahora. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko abyari imigambi y'iterambere hanyuma mube aba mbere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zenonyi mubona ako kamo mwakakiriye gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ivyo vyose bica bihera bikavyara iterambere bikavyara umwuka mwiza bikavyara kwizigirwa na bose
Moshe na Apollinaire nishimbere namwe ako kara mu mwaka kiri gute
twebwe jewe nk'umuhinga mu gutumatuma k'amakuru ako kamo natakiye ko ari ingendo leta yafashe kandi bikaboneka yuko bimwe abarundi bahora igihe cyose abaye ikibazo baca biruka mu bindi bihugu kurondera ngo babahuza ndabona yuko ubu abanyepolitiki b'abarundi bamaze guca uruma ni ukuvuga abarundi icyo bita matite politiki ni ukuvuga yuko ubu twakuze mu bya politiki iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politiki muri demokarasi hamwe no mu iterambere
igome surprise nkurikiye mushyire mu ryanyu murakurikirana itunganywa ry'amatora imbere yayo eka igice amatora nyuma yayo mukaba mubona ko muri iki gihe nyuma y'amatora hasa n'ahabaye agahingwe ako kamo k'umushikiranganji jejwe intwaro hagati n'umutekano mu gihugu mwakakiriye gute
ako kamo k'umushikiranganji intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'urusangi n'umutekano twajyakiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des élections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati n'inyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafite uruhare ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu mpuzi ariko bakajya hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora ahetse ayandi matora haba hageze yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca bajya ku kipi bagahamagarira abanywanyi babo yuko bajya ku bikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikaba na byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko batababwira imigambi babafasha mu gihe botsinda amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye bababarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nk'uko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari i Kigali mu Rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushyirantahe Gabriela umushyirantahe yaserukiye umugambwe APDR reka tumutega amatwi
bashima cyane rero ko umushikiranganji inkuru yagishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana kayingwa bigaca bituma ingorane zose zigira gute kada turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabivuga ibitagenda neza tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atari abanzi b'igihugu izo tubyohera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene gihugu bateye imbere
mushyirantahe zenoni mubona si ubwa mbere nk'uko twabivuze mu ntango inama nk'izo ziba ariko icuka kibi hagati y'imigambwe ikagushamirana ikakutihanganira n'ibintu byabandanije muribaza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe ho
Nibyo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwarongi ubushikiranganji n'intwaro yo hagati mu gihugu bwararinganiza ibiganiro atacyo bifise atantumbero bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere yaho kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushikako ataco bashaka gushikako arizo zavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko byinshi byari byumvikanwe byarimo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero icyo twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanabyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamo yariyo kuraba ibyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene byagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ibyo twari twateguye yuko turaba ibyashitswe ko imbere imbere ibyo twari twumvikanye ibyashitswe ko n'ibitarashika ko kugira ngo tujye tugira amanama turaba ibyashitse ibisigaye aba ari byo dukorera iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako ikiyuki intego n'inyirake bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri zoba byiza cyane
mushikana suprise nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu byatangajwe n'iyo nama
muri onorable burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara rwa mbere no mu mutekano bakabona yuko by'ukuri nabo ni bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije onorable burundi uko inama yaheze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge wo bashobora kugira ngo bose bajye hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nk'uko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose bateza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere iwe hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushena ya Polinere nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murafite akizero ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
jewe ndafite akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyine birabonera ko hamaze kuba kino twita umwimbo cyangwa rezita zijyanye n'ibivugwa imvugo ya politike yo muri ino minsi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kihagikoze ubwo yuko ni mubijanye n'ibyo bya politike barongo imigambwe cyane gushambira na byose nabyo ko babifashe mu minwe bagifata nk'ikibazo cy'iwabo nabyo rimwe uko nyine bizatuza kugenda uko nyine ndabyihuje rero mbona yuko icyizere ari kinini cyane uravye niyo kigo turava n'iminsi y'ireta imaze biraboneka cyane yuko hari icyizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu biriko birahinduka byinshi nibaza yuko ukushaka kuhari kandi nanyine kibaye umukobwa iwe yamara yabivuze ati singeneye nkeneye gushika nko gushika mu 2025 atamuntu azoba acidoga avuga yidogera leta avuga ko ayigwanye nuvuga yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo biba biriko birakorwa kandi ariko arabikora nivyo rero nibaza ndafite icyizere kinini cyane
Moshana Hizeno ni mubona imbere y'amatora abanyamigambwe na leta kenshi na kenshi hari igihe wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ivyo ntivyabujije ko urwaruka rubandanya rutara mu mitwe muribaza ko muri iki gihe ivyo bizoca bihagarara ubwo ruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe ruzoca nabwo nyene rurangira canke rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe ruba rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo bahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi bimwe bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata netralite rero ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajeje intwaro n'abajeje umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
egome mushanahe polne nishimbere ibiganiro eka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongoye imigambwe yaba itavuga rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose wumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizere ko ibyo bigiye kurangira
navuze n'abakurambere babivuze bati umwera uvuye mukuru ugakwira igihugu cyose jena naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndandendera cyari muto nanjye ndimugwaruka narabaza nkabaza none nk'ubu aba bariko bapiki kuko turavye amafoto cyangwa amazina amaboneka ubona bariko barwana mu nda bicaranye basangira jewe ndafite akajyo ndafite na opportunity cyane chance zo kumanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barasangira nicyo bituma rero imwe namabwira urwaruka ni mbega mbere muri kombo kiki ubu rero nibaza ko abarundi batari guca ubwenge harimo n'urwaruka bamaze kubona yuko kintu cya takina kimwe kiboneka aho bariko barapfa baba bariko barwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'urwaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ibyo bintu bizohapfa kuko twarabirabye dusanga urwaruka rwo hasi rutewe ivyo barukuru bakora gushambirana rubiterwa n'ubukene si kubera yuko batabahuje ibyiyumviro bya politiki kuko uravye amaprograma y'imigambwe baba bafite nta byiyumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byotuma bashambirana ubwo rero ko mu majambo make umwe uvi mukuru ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambwe bwo hejuru kubera iki abo hasi bashambirana raba nawe iminsi iheze mikeya ireti maza hivugi iti ntidukeneye gusubira kumva bashamirana ubu hari ibyo mwamuherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatama abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu turiko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nzanzwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara ca Bujumbura mu za kambini za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari ciza kandi ivyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze nkurikiye namwe murabona ko mwumvikana utanguriye hejuru uzo kwiragira no mu rwaruka rw'imigambwe itandukanye
ndabona yuko kuri tafsiri chiza la chanda kwa sisi kuhudu kwa wasanya baba baba baru baru kwa mika kuri tano kanya kutoa na kuhudu kana atare chanda kwa au nyama mika mkevo mimi kabla sika juu la baba baba hiki kita alamani ba ukina ya bacho rabe sisi wiki sisi kiti tatu pani ni pili ani matuza baadhi sita matora mukini fatu hiki tete hiki ariko rero mubona yuko ibiganiro mu bitatu byatanguye neza kandi bitabizozera neza bitarike byabaga bishyirwa gusanga barumvikanye ibintu mugabo ntiyabigezemo ariko turabye ingene intwaro abagezwa intwaro ubuye abakinyije cyane n'igihugu bose kugenda udapfira mbere kumvikana hanyuma abadashyira ibyo byaba bitwike bose bagaterezwa kumvikana kugira ngo bajye ku iterambere nyakuri na cyane cyane duhereye nyakubahwa nyir'ikibazo ku gihugu yashyizeho avuga ati turi kumwe twese birashoboka kugira ngo bose turonke ibyo ufungura n'ufuko turonke uwuzure amafaranga rero mu gihe abajya politiki bose bajya bakurikira kugira ngo bashyigikire umugambi w'iterambere yuko abantu bose batandukanye byabo ntibive ibyo ku muganga bya politiki gusa nk'uko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yayibashyikirije bose bakayaza rumwe ntagire ububara ndarisize ngaho uko byibonekeje ko bose bayaze bashyira hamwe abanyepolitiki rero basaba yuko ubuya bwibwe uburetse uko turabiye turi ko aho tugeze demokarasi iva rusange irikira rero ko abanyepolitiki bose ubutandukane bwabo no mu byimbira byabo bitandukanye bose bakumva kumwe ko intumbero nyakuri ariyo kubwira ngo tuze ku mushinga w'iterambere riboneka.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushyanahe ya Polinere ni ishyira imbere mu gihe imvugo yoba ingiro eka hakaba umwumvikano imigambi yose igakorera hamwe ku nyungu z'igihugu zogira ingaruka nki kuri politiki y'u Burundi na burya tuzi ko kenshi na kenshi abarundi batari bamenyereye kwitaturira amatati kenshi na kenshi bambaza abantu ari abanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo bataturire amatati ivyo vyaba vyerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo.
Nkukona nabivuze tugitangura iyo ni kimwe nziza cyane ikimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki y'u Burundi kandi ni intambwe ikomeye jewe mbere ndabibona nka kuha novuga ko ari nka kuha politiki muri mu karere kuko u Burundi bwari buteye bwonyine uraze ibiba hirya no hino ku isi mu za Kenya hehe abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora aheze akazi ubuzi bukabandanya iterambere rikabandanya rero ingaruka zicazi ingaruka ni iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byabitwakwirwamo tukamara n'imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashambirana ntituzobisubiramo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere. Ibihugu birimo demokarasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baca cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho biri uko ntituvuze yuko imigambi yose itegerezwa kuja mu mugambi umwe umwe kwakira ngo umugambi umwe oya turi mu migambi myinshi kandi utagira icyicaro kiriya bahurije ko ntibisanzwe ahubwo imigambi izohabe mu kwereka leta utunenge bitagenda neza apana kuvuga ngo kurwanya leta bimwe twari tumenyereye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero ni uko tuzogira icyizere tukagira confiance ku basanzwe bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'ibindi bihugu mbere tumwe babitumwa ko kumwe byari bitanguye byari byatanguye imbere y'ibihumbi 2025 muri radiyo ko Burundi bwari butanguza buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatati mu bindi bihugu niba rero ko ubu twatumye kurya ngendo kandi nkaba nifuza yuko jewe ku bwanjye byo bandanye kugira ngo u Burundi kizobe igihugu cyo gufatira abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yafashe nawe akaje imbere y'abandi nibaza yuko amuje bandanye ko igihugu cy'u Burundi kiratembe nta kabuza hari ibihugu byinshi biri muzi y'u Burundi tuturaze mu uko bingana abamubantu canke ubunini biri muzi y'u Burundi mugabo byateye imbere cyane ni ukubwira ko u Burundi ubu tuve muri aya madiskuru ya politiki ya misi yose tuje muri diskuru cyane naratifu y'iterambere hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira akazi turuha akazi muzobona yuko tuje gucamira nabyo tuzacabihamo tuzosigara tuvugira politiki ku maradiyo ni ku mateleviziyo abandi nabo bari ku TV nko mu bindi bihugu muri ibyo bihugu mutambwe murimo murabona ko politiki ibishushe cyane tukayibona tukabona umenga bagomba gukora ndetse umuga nta gukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyacu kuko ibintu uba wubatse n'icyuya cyinshi ukoresheje ingufu nyinshi ntujya kubisambura nicyo gituma natwe abarundi twose twoca ubwenge tukamenya yuko politiki ari politiki mugabo iterambere ari iterambere kuko ibintu uzambuye umunsi umwe birawugora ukabyubaka imyaka cumi rero ijya ngendo ya kera tuyivemo tumwe baratumwa ko natwe twufasha abandi kubaka aho kwa matwigo turazera inze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resource zimene abantu bakwiye tukagira mbere na resource na tirere imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
ka tugaruke ku muntu ushinzwe neza no nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku nama mwese mwashimye ku mwumvikano eka hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akaryo kuko abarundi bashobora kuzohora batatura amatati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu reka zeno nimubona mukanya gato
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kuja turaraba ivyakozwe n'ibitakozwe ingene dushiraho ikirangaminsi ingene vyogenda niho woca ubona uti bagiye kuzokoreramo ariga ntibinoroshe kuvuga ngo imigambwe ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene vyogenda ingene atawoja iruhande ingene atawoja imbere wundi ngaza inyuma ivyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nico gukorera hamwe kivuga kuko nibishaje rega mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishasha atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi biraki vyo kwigwa ingene uwitwa ko ari mu butegetsi n'uwitwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yubahiriza bombi ivyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome moshena suplice nkurikiye ibimenyetso biva muri uyo mwumvikano izo nama vyoba vyerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amatati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga canke abandi bantu
inama abarundi bumvikana yuko by'ukuri bazabarwa bumvikana cyane cyane ko intumbero ya mbere ari uganira icyo umwe wese abona leta adatomokewe ariwe cyagishyira ku meza hanyuma bakiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cyane cyane ko cumi na kane y'ibyirizwa nshingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana umahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibirizwa nshingiro murazi yuko itwa rikuru rya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubuya ibonekeza ko imvugo ari yo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari ryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero ubwo bafise amakenga nibaza yuko ari ukugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bivanye n'ivyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene iciyumviro ciwe cafashwe mu minwe
ego
rero ko ari icyiza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mushanaize no nimubona gukorera hamwe mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe yose itavuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshe no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntishika gushikaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
nega umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi ni ukuvuga umugambwe watanze ubutegetsi si umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe watanze abategetsi babyumvise uko ko abategetsi naho baba bavuye mu mugambwe munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambwe bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dako gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
reka nicyo
kibazo cyane
ego Amerika nicyo kibazo twibaze nyine umushya ntahe suplice nkurikiye imigambwe gukorera hamwe mu gutsimbataza amahoro mu reka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni ibikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaprogramme yose arab'igihugu ni ibintu bitoroshe cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubiteza ukishita nuko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe n'iyihe niyuko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe wose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere porojegito sosiyete rero iyo migambi y'iterambere nibayizane n'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyire hamwe bavuge bati ibintu bigenda ukunokonoko byagenda ukunokonoko atari ko umuntu wese ashaka kwishyira yikwegirako ikintu kibi nicyo ariko iyo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu kiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatangura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze afise umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano nangere n'agatekano namubona hamwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko oya bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko ati nyuma y'abandi azohava asanga ariwe wenyine hanyuma gutyo asange nawe nateza kugondorwa hanyuma ku byiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
ego me Pauline nishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho muri iki gihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambi itavuga rumwe na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyine no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi ko gutegetsi ku bwanyu byogenda gute
je ni yaza ko ibyo byose byashoboka kandi mugabo nta byamaze rangode yatakwa cyo gituma nanyakuba umushyanganje yabatumye ko kugira ngo ababaze uko bishoboka nuko tuzagenda sukubga yuko nabo babashyira mu ntwaro ngo bafashanye gutwara ahubwo ni bagira impwa cyangwa kwitwa ijwi consultative nuvuga ko iyo bari kubarashyira hama politike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo bagona kuko uko biri kose nabo barafite abenegihugu bari inyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe mucyumvira kwiki mukubona gute mubona gukora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma ku byerekeye uko bishoboka none ganyakuba mumeje makuru Frederic umaze kubona nyinshi mukuru w'igihugu wenye nubwiwe ahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya amajambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta atabariwe ariko yaravuga no munsi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyane ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batoye gukora nawe gute kandi bari ko bavuga rumwe nyene jeni bada yuko byose biva nkuko nabivuze umwera ugikuruka ku igihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza ucaumera nka sumaka burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangiye gukunda imvugo imvugire meza nyirikira mu gihugu cy'igihugu numva ndahamagariwe cyane gushyigikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere ngo kibona umunsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe uhogira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya birya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya ukudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twovuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakadorara kuko nta byama byirango de bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yarabibabwiye ati muze murasemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku two gushyiramo ibyiyumviro cyane bitagenda neza ati muze murambarira kuko nje ndabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga baki akabahamagara ati mbwibyo mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari ko arakora ibyo yemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega niba twemerera abishyiganye hehe ariko arabikora nuko muri politiki ntiza kugenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye nk'uko nje kubivuga iyo muri Amerika bafite amademokarasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose amavuga rumwe kuko hari abantu bamurundurundu nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadre do dialogue permanent ikamaho igihambaye suko ntituri mu iparadiso igihambaye niyo principe ko gushaka kwamakuhari uburyo ikibazo cyose gihari gitorerwa umuti biciye mu nzira y'ibiganiro
ata ngu vudi giyemo ego bejo nabyo ndabona ireta ngo direta mbere yari cyikora kose tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushana Yesu Kristo muri ki ishya mu janye urira kwikira amatora eka imbere uko atunganywa yari ko atunganywa eka ni nyuma yayo mukaba muzi ko kenshi na kenshi uruhagarara rwose hagati y'imigambwe rwabaye imbere gato y'amatora cyangwa igihe cy'amatora nyuma yayo muribaza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyo mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muri agaruka ku Burundi nkuko turaba kukirana y'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gushika ubu turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazoja hamwe kugira ngo umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye abenegihugu bwe yotsinda ko mu gihe yiyita na yose bakayiganirira hamwe n'abo bose bageze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanywanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guharira amahoro n'umutekano adafite akazi na muntu nta kibuza yuko amatora yimbitse atogena neza na cyane ko ibyo biganiro ntibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazogera mu gihe cy'amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe reka yeburya n'abenegihugu ariko baratutwe bazoba bati none uyu muntu ko bahora bayaga neza kandi bitabibonekeza ubu naho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu tuhasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi na bamugarukiye ati ibintu wewe ko twabyumvikanye kandi tuheza kugenda ukuntu wewe ubivamo kubera iki rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azotanga ari wenyine hanyuma acasanga ategerezwa kuza hamwe n'abandi kandi gushika ubuya iribonekeza yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhari nabyo byifuza rero atamunyamugambo yovuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zobize neza neza n'izi atawoja ku ruhande ngo agire ibyiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi na cyane yuko muri aka siporo iryofe raporo bavuga yuko ubugirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushyana ya Polinere nishyira imbere niba abona ko kubera imigambi mishasha yo gukorera hamwe iri kwirashirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazotunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa hagati n'inyuma yayo ariho haba uruhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo yakayumva leta ikayumva eka n'urwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshasha ibandanye
iyo ntumbero kuri jewe ni kubera twakiriwemo na 2025 habaye bijya byo muretse muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu akiriya gihe yari yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atamvururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni itanzwe ihari kandi iriamanato mu kuvuga yamaho ubu nibaza ko bamaze guca ku kizi ariko bayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho ari bariko bakoreramo ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babonana baganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari umusigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremesha kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu rurijuke cyane amakoperative rukijukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansi nyuma yo kubarara kugira ngo bazoshobore kubaha akazi nibaze ko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba icyo kinini kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarufite akazi ibindi byose ntibazoze ntihagire umwanzuro uzarahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 2023 twaje tubabona bicaranye aho bahurira hose basangira ahubwo hari ikibazo cy'abantu bakoresha abantu bato bato kugira ngo bo barashyikira ibibanza byabo ejo rero twamaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye 2025 mwarabonye 2010 warabonye experience ya deni ya 2015 twejeje kubona 2020 none igicyo gutakwa amatora mega mu 2025 niki nibaza rero yuko cyo kibazo cy'amatora atagenda neza cyitara abo yubu rero hari kibazo cy'iterambere n'ikibazo cy'intwaro ibereye gutsimbataza ejo navyo nibyo bikubira ko abanyamigambo niba nibagerageze bafashe bashyigikire iyo migambi yashyizwe imbere na nyamitwe mukuru w'igihugu
ego be mu nshinga na izina imona namwe mwihweje umwumvikano uri muri iki gihe amanama yamaze kugirwa ingeso umugambi murasha kubona ko n'imbere y'amatora igihe cyayo mu matora yimirije mu matora zoba mu myaka iri imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagarara rwahora rurangwa mu matora rwaruhagarara rwahora rubonekeza amatora rutazoba rukivugwa
nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko muganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka izo z'amatora z'imishamirano mu matora ega akenshi ikubera iki bashamirana nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikanye ko ningena hagarikirwa bataba bazumvikanye ibyo rero babigiye mu biganiro bikumvikanwa imbere y'igihe we wumva asubira kubaho gute abaho kubera naho baba bashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bitwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika ngaho bapfunditse ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'iki akakivuga cyacyo tukaba tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagaritse bica biva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugishyikako
egomeye kugira ngo igihugu itere imbere birakenerwa ko igihugu kiguma mu mahoro mu gihe kirekire ibi byose ko byamyemeze mu Burundi ariko nk'uko mbivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambwe bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri icyo gikorwa ariko kugira ibyo byose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye u Burundi eka barongoye ibigambwe bose bashyira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashyira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka mushya ntahe Suplice Nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange nakahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi nakumotera abanyamigambo
uko yabitanguye nabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
yo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambwe yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyiyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izaba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka gwitwaza ariko uya biri kabira jamonge iyo na cyane cyane hariho imanki y'ugwaruka uzobafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi iterambere atari uko barinze kubasaba ingwati icyo ni ikintu cyiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese akashikiza icyumviro atangotango nongono ibyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu budasa bwabo nacyo bituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nabo mugambi leta y'u Burundi irikira ishyira imbere cyane cyane ivuga biti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nawe umugambwe uyu cyangwa uriya bose bahamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na akunyera ishibe n'abanyene agiye cavuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamigambo
akamumotera abanyapolitike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu aricyo giteza kuja imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo na cyane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwene iyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nk'abo bamurikiye bakemera ivyo matora kugira ngo bitume bavuga imvugo iremeshe turamaze kubona yuko kenshi imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo n'ibituma abantu bacanamwo basubiranamwo rero iyo ngendo tuyisezere kuko turabona yuko byatugejeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugabo kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitike bose baba bari muri muvanzi abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bose babone ko igihugu aricyo kijya imbere kuko iyo ibintu bizambutse bagumuye abantu bagatambura ibi cyangwa biriya bidufata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bubateza kuja imbere ariko apana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe mushyanaheze nimubona akamotera abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe ntavuga rumwe na leta eka umugambwe uri ku butegetsi eka n'abategetsi ba leta y'u Burundi ziba kujyamo
akamaze rino gatera leta leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bitangira nk'uko yabiyemeze nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe uca ugira uti kugira noroherwe kororerwa nawe ni ukuvuga bwira bose bororerwe byogenda gute si umugambwe ubivuga ni leta kuko niyo ibiri ku kivi umugambwe niwe uri ku kivi umugambwe woja ku kivi wose bakavuga ku kivi wowe umuziki w'urubani ntacyo ubamo ni ugushyigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba n'aba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Ni mu kanya nibaza ko dusozera ikiganiro ariko imbere yaho bashinga nawe mu nkundi nagomba ndabaze ikibazo kitajyanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda. Nashaka mutubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire Nishimire mu kanya gatoyi.
Muvuga birya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda byugawe
ego
nyakubahwa nundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkarya yugawe mu Burundi ashobora kuba akumakorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura bibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yateze kubikora kubwanje ntawe ndimo ndavugira na byakiriye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhushya rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi niba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyane bari mu batavugana rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politiki zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka birya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka birya birya radiyo zavuga ikorera nk'ubu butaka bw'u Burundi hagaye imyaka itanu niyo isi niyo ari kubyemera nibaza yuko hari abaye gusamara ngira ngo kwa bategetsi mu Rwanda cyane abandi ni byari byarateje bikozwe hateje mugabo ntacyo bomye tarike jamet
ni
batayuko rero ubu bya barongo bijyanye n'abakuru ubu ikwiye nuko bo kwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kubandanya batura umwuga wabo ukora bakora mu Burundi uko ntibyumvikana ukuntu umwuga wo gukora ku Burundi bawukorera mu bihugu by'u Rwanda.
Egome reka na nicyo kibazo kibaze mushya ntaheze no nimubona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda mwakire gute
niwe witubwiye ko ari ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibimenyeshamakuru ntabyo twari tuzi hanyuma urumva inyungu z'u Rwanda Rwanda rukora ibi bidate n'inyungu zabo mugabo nkurikije izaba twariko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko abo bavugira atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo saha ivugira ikibazo tugahe turengira ngo nibyo nibyo ivuga ibyo bavuga kuko ari izo bavuga nabyo izo bavuga nabyo hari ibyo bavuze hari ibyo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'ibyo ari byo muzi umuntu avuga atari urusatse ni ibintu bihari igwa ikumbi umuntu aragira ati ibi nibyo cyangwa isi uri ko aravuga nta atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo mubuza kuvuga ariko hari uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamo ibindi bintu bwabo u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda nk'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zizubahiriza n'u Burundi buzokubahiriza inyungu zabwo na abamenyeshamakuru nibo bazomenya ingene babyifatamo.
Ego reka nicyo kibazo kandi icyo kibazo umushyikirano wa Supris nkurikiye iyo ngingo umushyikirano wa Supris nkurikiye mwakire gute?
Ego twebwe mwana w'Urundi iyo ngingo tuyakira neza mu gihe leta y'u Burundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose ari bene Burundi ari Abarundi byiza botaha mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose ntibemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo Bonesha FM yari yugawe mu gihugu cy'u Burundi ntiyakora ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari muri iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imezo y'abavukagihugu bose mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka kazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafise uruhara ntangere muri iyo ntumbero rero ubunonero bw'Uburundi tubona yuko ari ingingo nziza na cyane cyane ko mu ibwirizwa shingiro byanditse neza yuko Umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka kazi kiwe ntigahungabane ni nacyo gituma rero twahamagara bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafasha bagatira umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu.
Mushyirane Supriza nkurikiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanjye cyane rwose kubona mwatuzigiye mukaduha
murakoze turabashimiye namwe mushyirane no nimubona ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo eka ku bibazo bihambaye tuganiriye. Ndagushimiye nawe mushyirane ya Apollinaire nishyira imbere ku kanya mwateguye mu kanya ni radiyo ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye mushyirane Frederic nkundikije ku mwanya nanjye mwambaye n'akajya mwambaye kugira ngo nshyire ibyumviro byanjye abantu kwama ndabita bigeje byose mutamumwemeye.
Murakoze ndabashimiye mwese turashimiye kandi n'abandi banyuri radio ijwi ry'Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangati y'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.